Kugaruka igitigiri cy'amazi guti zabo ntikiramenyekana neza ariko umusantere wa komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ahari zone gatumba avuga ko ari benshi cyane akabihuriza ko n'abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika haciye iminsi itatu rusize rwuzura ejo byarushirijeho ubu rero umusozi wose wa Kinyinya warahunze abahunze bariko barakirwa mu masite niko Simeon Butoyi avuga akongera ko hari kwakorwa rusansuma ruzerekana batekejwe zabo n'iyo myuzura uko bangana mubatewe n'amazi harimo risiga himbare uwo mukenyezi asanzwe ari nyumba kumi mu gacimbiri ka Rusizi avuga ko we n'umuryango wiwe baraye badakubise urugohe
borohewe aya mazi yatanguye ejo mu masaa sita utangura kuyabona ari make make hanyuma turazibira impande y'inzu ariko byateye birenga mu ijoro twaraye tutaryamye turara duhagaze imibi turira hanze gushika naho tubona ko turengewe
afite ibikoresho n'ibyombo byo mu nzu ariko arasohora yatubwiye ko ubu yiteguriye kurara mu ibarabara n'urubyaro rwiwe kubwiwe ibyamaze kuba kamano uko umwaka utashe mu gihe turushana
turakora ikintu ubona ko ibyo twari dufite byose twashyize ku ibarabara tujyama hanyene ngira ngo turabe icyo leta yadufashe niba hari nk'aho badushyira batujyane ngo ntumerewe nabi hariya hirya hose ni ku hameze abantu bari ku mabarabara bose bakuye ibintu mu mazu kugira ngo inzu ntizihave zibagwako aba bana bamaze kubimenyera none tugire gute ko uko umwaka uhera twama twatewe bakatubwira ko bazodukorera uruzi ntibarukure
uwo mugabo atashimye ko amazina y'uwamenyekana w'agashavu n'umurengera aha yari kagerageza kuramira ibikoresho byo ku ishure rimwe mu yatewe n'imyuzura
hari icyo rero umuntu arashobora kuvuga ugasanga avuze nabi kubera iki umubabaro n'agahinda bigatuma ariko umuntu yotuma yihorera ari abapfa bagapfa ari iby'Imana ikiza ibi biba iri rigira gatatu imyaka itakira yeye ambere byarabaye ubira kabiri biraba inirire ni rigira gatatu abantu baguma batsemerera abanyagihugu batsemerera bavuga bagira gute batabaza
uwo mugabo wundi nawe afite impungenge ko hamwe yatacokorwa zone ya Gatumba ishobora gufudika ku ikarata y'u Burundi twamusanze muri kartiye Kinyinya ya mbere iri mu bibanza byatanguye gutwarwa imbere y'ibindi
Rusizi rurashobora gufuta Gatumba dusaba leta ko yokora ujya mugambi yari yavutse ko bagiye guzibira Rusizi turabe ko tworonka gahenga
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isi y'ibeje na hadjo brigade de police Anise Nibaruta ari mu bategetsi bishikiye mu Gatumba kuraba uko ibintu byifashe
tubico twasavye abenegihugu vy'ukuri amazi bo yabisa bagasubira muri amasite ya Kinyinya ya kabiri maranze y'amasobere na maranze y'amafubo abenshi niyo bahora uruzi rwa Rusizi rero ruzana amazi avuye kure amazi avuye mu Rwanda avuye mu buseruko bwa Kongo avuye mu ntara ya Cibitoke bubanza no muri na Bujumbura akaza gushikira rero aha mu Gatumba yamaze kuba menshi twabasavye yuko amazi bayabisa bagasubira muri ajya masite mukuru indira cyane cyane yuko ca gikogwa gikogwa
ico gikorwa avuga nuko bakira inkombe z'uruzi usizi kugira amazi yarwo ntasubire kuzirenga aja kwihumbi mu mihana
basanze mbere n'uburyo butegekanijwe bungana n'amadolari $350,000 biri ku mugambi dushira mu ngiro dufadikanije na PNUD ayo mafaranga rero basanze adakwiye kuko basanze hakenewe $2,200,000 ubushikiranganji bw'igega cya leta bwarayemeye
iyi myuzuro riteye abarimyi n'abarobyi bavuga ko ubuzima buca buhagarara je na habdo brigade de police Anise Nibaruta twarwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isi ibe atangaza ko abamuduce tumwe tumwe tugize ihuriro ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi bashobora kwimurwa burundu
tukabona neza yuko tuzohava tugumya mu masite abantu bava muri mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri kuko ni gice kiri mu ihuriro ry'amazi ya Rusizi n'amazi y'ikiyaga Tanganyika niyo vyabonekana yuko batagishobora kugusubirayo twararonse amatongo mu Kabezi hegitari 5 hegitari 10 muri komine Mubimbi ni hegitari 5 mu Rumonge ngira ngo nitwaronka abadufasha tugazoca nabo twiyumvira kuzobakorera umugambi nabo ariko abashobora kuzosubira iwabo bakazosubirayo inyuma yuko abamadiga zobahejeje kubaka ku Rusizi
mu kwa gatanu 2021 yakiri umushikiranganji yaje rw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain de la Kobucha umushikiranganji wa mbere w'u Burundi muri kino gihe yari yemeje ko leta igiye gutorera umuturama ikibazo c'imyuzura mu Gatumba
ahantu mwavuye amazi yamaze kuhatera abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kuba kurangaye ikabatwara hani gutegura imiti nako muca muyagira uko ngene nibaza ko leta igiye kwicara kugira itore inyishyirama kuri iki kibazo ku buryo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika.
Mu myaka itatu iheze y'imyuzure y'uruzi Rusizi yatumye abantu baba abayumbi 40 batizabo nk'uko byemezwa na leta y'u Burundi. Abagera hafi ku 200 barimuwe kubera uturere babamwe twari tugeramiwe kurusha utundi. Muri uyu mwaka abanyagihugu bo mu kiyaya Cimbo n'akarere ko mu mirwa basabwa gutegura imitima kugera mu kwezi kwa gatanu badoterwa n'amazi menshi y'imvura nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe. Ero ya ulika aneza, juu ya Amerika.